Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Chuti bagenzi muruteze yomi ndabaramukije nongera ndabahikaze mu kiganiro yaga nimero 154 mu mugambi wa mashirahamwe Alerte Internationale Pole Institute 19 News kufashe bw'umwe bw'uburayi kuri mikro mutiramanya nanje Alexandre Bizimana. Ni kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi ndamukiza 2021 aho hatangazwa ubwandu bushasha 33 bw'ikiza cha corona mu bantu 283 bapimwe ku wa kabiri igenekerezo rya gatandatu ndamukiza uyu mwaka nyene. Muri abo 17 bari ikinshasa, 15 muri Nord Kivu n'umwe muri ho Katanga. Nta numwe yitabye Imana, nta nuwasohotse yakize. Mu bariko barakurikiranwa mu bigo byabugenewe, harimo n'abariko barakurikiranirwa muhira iwabo. Kuva mu ntango z'iyo ngwara, igitigiri cy'ubwandu kimaze kugera ku 2018 410 muri abo 745 baritabye Imana, 2581 nabo barakize. Abanyeshuri baherutse kwimurirwa muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe biyandikishije ku mashuri mu ntumbero yo kubandanya ibyigwa, bararonkejwe ibikoresho by'ishuri babihawe n'ishyirahamwe Action Aid, ishyirahamwe rifatanije ibikorwa na HCR mu gisata cy'indero. Abana 50 nibo baronkejwe iyo mfashanyo, muri abo 40 bo mu mashuri mato mato na 10 bo mu mashuri yisumbuye Edward Nzambimana.
Kuri wa kane igenekerezo ry'umunani ndamukiriza umwaka turimo nihishira hamwe Action Aid rijejwe by'inyigisho mu site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe zatanga ibikoresho by'ishure bana b'abarundi biga ku mashure ya EPK Sabade, EPS Made na Institut Fils de kaba bahawe amakaye, umwambaro w'ishure n'utundi dukoresho tw'ishure. Abavyeyi n'abana barashima, naho abana babo bari nyuma mu byigwa. Mugabo abigisha bakaba bamenyesheje ko bagiye gukora ingufu zose kugira abo bana bashike ku rugezo rumwe n'abandi bana batanguye imbere yabo.
Amezi agera kuri 5 ararangiye atadukingirizo tubarizwa mikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Ibura ry'utwo dukingirizo ryatanguye kwibonekeza hagati mu kwezi kwa 11 2020. Impunzi z'abarundi zipfuza kwikingira indwara zifatiye mu mibonano mpuzabitsina nka sida, barasaba HCR ko yogerageza kuvugana na Onisida kugira ngo yongere kubaronsa utwo dukoresho. Pacifique Munezero.
Ikena y'udufuko two kwikingira umugera wa sida ryatangwe kubonekeza kuva hagati mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Utwo dufuko dukoreshwa mu kwikingira indwara zifatira mu bimba by'irondoka ntitukiboneka ku mavuriro yakira ku buntu impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda. Naho mu tuzu tudandarizwamo imiti farumasi twagendeye utwo dufuko natwo bafise mu nzu imwe rudende twasanzemo mu iyo nkambi, agafuko kamwe kagurishwa amafaranga 500 y'amakongomani angana n'ibice 25% ku ijana y'idolari ry'Abanyamerika. Ishyirahamwe ADESE jejwe ubuvuzi mu iyo nkambi bavuga ko ibura ry'ubukingirizo Prudence barizi ariko ryaturutse kuyononekara ry'ibarabara nimero 5 rikanemeza kudukingirizo twuzuye mu madepo yabo ari Uvira.
Imiryango 13 iherutse kwimurirwa muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe yararonkejwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi ndamukiza imirima yo kurima kugira ngo barime nk'izindi mpunzi zo muri iyo site. Iyo miryango ikaba yatuwe mu yindi irenga ijana hisunzwe ubunini bw'umuryango no kuba batari bisanze ku rutonde rw'abaronkejwe imfashanyo y'ishyirahamwe IJEAFI muri abo baherutse kwimurirwa muri iyo site.
Imiryango 13 y'impunzi zishasha bararonkejwe aho kurima umuceri n'ishirahamwe IDES mu ntumbero yo gufasha impunzi kwibako. Izo mpunzi zikaba zakuwe mu bandi kuko bo ataco bararonka nk'imfashanyo zijanye n'iby'uburimyi. Bakaba bashima ico gikorwa kuko bizobafasha mu gihe benshi muri bo batagira aho barima bitewe nuko ari bashasha muri ako karere.
Nino ngahiganiro cyacu cyo kuno munsi kirangiriye kuri Alexandre Bizimana kibashikirije, ndabifurije koronavirus mu byanyu no mu banyu naho ubutaha.